Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi baraje Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 munyonyo umwaka w'2023 uyu ni wa mwanya wo gukwikira amakuru mu Kirundi nayo agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Inkwaza ngabo zitatu z'abasirikare zatahukanye zivuye muri Kivu y'Uburaruko zikaba zaciye zija gufungirwa mu gasho k'igipolisi cya gisirikare ziratabarizwa n'abasirikare aho basaba ko batubwirirwa nabi aho bafungiwe. Boba bahubwa ibibazo by'abasirikare bashikirije ababatwara ariko atanishi babifitiye. Muri ivyo bibazo hakaba hari ugushaka kumenya igituma bambitswe umwambaro w'igisirikare cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Nayo mugisata kijanye n'ubutungane mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri wa gatatu, sentare inkuru ikukira intara ya Butana yaraciriye urubanza abantu 14 barimo abadandaza n'abadereva, bakaba basabiwe igihano cyo gufungwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka itanu, bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Mugisata kijanye n'ibidukikije, amazu atanu yarabomotse, imirima myinshi nayo irononekara biturutse ku mvura yaguye kuri uyu wa gatatu. Ivyo vyabereye ku mutumba Kibogoye ni hafi yo kuvugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abashikiwe n'ivyago basaba kugarukirwako kuko bari mu kangaratete. Aya n'ayandi ni mukanya kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Inkwaza ngabo zitatu ziratabarizwa n'abasirikare ko bashobora kugirirwa nabi aho bafungiwe mu gasho mu ikambi Police Militaire i Bujumbura. Abo basirikare b'inkwaza ngabo batahukanye bakuwe mu ntara ya Kivu ya ruguru muri contingent Fork. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko baba bahugwa ibibazo by'abasirikare bashikirije ababatwara bikaburi nyishu. Muri ivyo bibazo harimo icuko bambitswe umwambaro w'igisirikare cha Congo FARDC. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Abasirikare b'intwaza ngabo ni kapitene Bayubahe na kapitene Manirakiza hamwe na lieutenant bararunyeretse bose bashikanye mu Burundi ku Imana heze bakuwe mu ntara ya Kivu ya ruguru mu gisagara cha Goma aho bari muri kontenja ya Tafoke. Abasirikare muri batayon police militaire b'i Bujumbura batabariza bavuga ko bafite amakenga ku mutekano wabo baravye ko bafashwe kandi ari intwaza ngabo. Imwe mu byo bahagirizwa ni bibazo babajijwe n'abasirikare nabo baraheza babishikiriza bakurira. Muri ivyo bibazo harimo ivyo kwambugwa umwambaro w'igisirikare cyo Burundi bakambika umwambaro w'igisirikare cha Congo kandi nibikogwa batumwa badatahura uko bitunganijwe cyane cyane ko barungikwa gukorana n'imigwi rimwe na rimwe ibinuba. Abasirikare babatabariza basaba ko bashikizwa ubucamanza bwa gisirikare maze bakareka kubazwa gusa n'iperereza rya gisirikare ngo kuko babonamwo intumbero yo kubaremantaniriza. Tubibutse ko bamwe mu basirikare b'Uburundi muri Kivu ya ruguru bafashwe mu ntambara zibahuza n'umuhari M23 abandi barakomereka hakaba hari n'abahasize ubuzima izo ntambara. Mu basize ubuzima muri izo ntambara kuri uyu wa kane hashinguwe Major NS Gashirahamwe hamwe na Premier Classe Meshake Niyonkinzo. Uretse Ntwaza ngabo imisa yasomeye Bujumbura ku ba Dominique Premier Classe Meshake Niyonkinzo imisa yasomeye mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Tumenyeshe kandi ko kuba kuri uyu wa gatatu uheze kontenja Tafoke y'abarundi irimo abasirikare barenga 2000 yahorirongowe na Colonel Emmanuel Haringanje ubu yahari kurongorwa na Colonel Leandre Kavamahanga akaba asanzwe avuka mu ntara ya Bubanza. Amakuru ava mu gisirikare akavuga ko arangwa n'amacakubiri hamwe n'inzigo ya nk'abasirikare bagenzwe bahoze mu gisirikare cy'igihugu cya kera XFAB. Colonel Jeconias Nihori imbere yari yavuzwe ko ariwe giye gutwara iyo kontenja akaba yahinduwe ku mwanya wa nyuma nk'uko amakuru atangwa n'abasirikare abandanya vyemeza. Bimwe mu vyaba vyatumye Colonel Emmanuel Haringanji ahindurwa akaba ari kunyuruza amafaranga agenewe kugura ibikoresho by'abasirikare bari muri kontenja ya Tafoke muri Kivu ya ruguru aho nk'akarorero batanga ari amafaranga yo kugura amazi banywa ariko ntibayaronke nyabuna bakarungikwa kuvoma mu mwonga. Mu gisirikare cyo Burundi ntacyo barashikiriza haba kwifungwa ryabo basirikare canke mu bikorwa vya Tafoke biriko birangurirwa mu ntara ya Kivu ya ruguru n'igisirikare cyo Burundi.
Tukiri muri ico gisata c'ubutungane abantu 14 bagizwe n'abadandaza hamwe n'abadereva barayibaciriwe kuri no wa gatatu mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru ya Rutana umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5 bakaba bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu canke kwifatanya n'abagirizwa ico caha inkuru tuyibaze Alexandre Nyungeko.
Abantu 14 nibo baraye baciriwe umunyororo mu rubanza rw'ikibiriraho gwabaye kuri no wa gatatu muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana. Iyi sentare yabaciriye umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5 bakaba bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abaciriwe urubanza bakaba bagizwe n'abadandaza hamwe n'abadereva b'imiduga yafashwe ipakiye ibidandazwa. Nk'uko tubishikirizwa n'uwakurikiranye urwo rubanza aho mu Rutana, batanu muri abo baciriwe umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu n'ibihumbi 500 kuri umwe, nayo abandi bane baciriwe gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu y'ibihumbi 500 nyene. Babiri nabo baciriwe gufungwa imyaka 2 kubera bagirijwe gufasha icaha. Mu rwi wa nyuma ugizwe n'abantu babiri baciriwe umunyororo w'umwaka, abandi babiri nabo barezwa. Iruhande y'ivyo bihano, imodoka zitatu zo mu bwoko bwa fuso zashizwe mu minwe ya leta hamwe n'ibidandazwa byose zari zipakiye. Amakuru ava ngaho mu ntara ya Rutana avuga ko abo badandaza hamwe n'abadereva bari bafashwe ku munsi wa gatanu w'indwiheze kuko babesha abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR aho bishyuye amafaranga make ugereranije n'ibidandazwa bari bafise. Ibyo bidandazwa bikaba byari bigizwe ahanini n'ibifungurwa cyane cyane ibigori n'ibiharage, bose bakaba baturuka muri komine Giharo muri iyo ntara ya Rutana.
Arakoze Alexandre Niyungeko. Naho mu gisata c'ubutunzi, abadandaza b'ibinyobwa vy'ishirahamwe Bralodi bo muri komine Nyanzalac mu ntara ya Makamba bariyamiriza amahera bakora na komine hamwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR. Babwirwa ko ari amatagisi, bavuga ko bamaze kurihishwa inshuro zibiri na komine hamwe na rimwe na OBR mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2023. Ivyo biruko mu gihe kare bahora bishura rimwe gusa. Ni inkuru ya Francine Kanyange.
Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abo badandaza bemeza ko barihishijwe na komine Nyanzalac amafaranga 20,000. Bavuga kandi ko ikigo OBR nacyo cyabatse ayandi 50,000 mu kwezi kwa gitugutu guheze. Ubu naho komine Nyanzalac iri kwibaka ayandi 20,000. Batangazwa n'ingene unywero usanzwe burihishwa amafaranga 90,000 mu mwaka umwe gusa. Babajije abakozi ba komine Nyanzalac icyo bivako, bababwira ko komini ishaka kuja ku rugero rw'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu by'amafaranga akoreshwa, kuko handi umwaka w'ikori utangurana n'ukwezi kw'indwi. Ikindi ngo nubajije igituma barihishwa inshuro zitatu mu mwaka, ngo abakozi ba komine baca bazana amagufuri yabo bakugara ubunywero bwubahutse kubaza ibyo badandaza bafata ko ari ubusuma. Kuri ibyo Radio Inzamba yarondeye Marie Gorette Irankunda musanteri w'iyo komine, ariko nacyo yabyishuye ko
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho. Umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3@ inzamba.org.
Tubandanye ayo twabateguriye. Amazu atanu yarabomotse, imirima myinshi irononekara kubera imvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa gatatu ku musozi Kibogoye hafi yo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abanyagihugu bashikiwe n'ibyo byago muri kino gihe barifumbereje, basaba abagira neza kubagarukira ko. Iyi nkuru na Olivia Gakima.
Nk'uko amakuru dukura kuri uwo musozi Kibogoye uri muri komine n'intara ya Muyinga bitumenyesha, iyo mvura ivanze n'umuyaga mwinshi yabomoye amazu ashika kuri atanu yonona imirima myinshi y'ibiharage, ibigori n'ibitoki. Muri kino gihe abanyagihugu bashikiwe n'ivyo vyago barifumbereje, bavuga ko hamwe abajejwe intwaro batokubaka amakanifa atwara amazi mu gihe c'imvura, ivyago nk'ivyo bishobora gusubira kubashikira. Abo banyagihugu basaba cyane cyane leta n'abandi bagira neza ko bo baronse imfashanyo kuko bari mu kangaratete.
Olivia Gakima arakenuye imbere yo gusozera no makuru dukubitire mu gisagara cha Bujumbura aho abanyagihugu baho basaba leta gukurikiranira hafi ibikorwa by'ishyirahamwe Regideso bijanye no kurihisha abanywanyi bayo amafagitire y'amazi. Abanywanyi b'iryo shyirahamwe bajyagiriza kurihisha amafaranga menshi atajanye n'amazi yakoreshejwe. Igituma babivuga ngo nuko bashobora kumara igihe kinini atamazi baronka ariko hageze kuriha bagasanga barisha amafaranga menshi gusumba igihe amazi yabonetse ku bwinshi. Ni inkuru ya Eddie Claude ni nahazwe.
Igituma abanywanyi b'ishyirahamwe Regideso bidoga ngo nuko bimaze kugaragara ko harimwo agaze mu kurihishwa amazi babakoresheje. Babivuga bisunze amafagitire bariha aho basanga barisha amafaranga angana canke asumba ayo bahora bariha, kandi muri ico gihe baba bamaze indwi canke zibiri atamazi baronkejwe.
Haraciye igihe muri Regideso bitameze neza mu vyerekeye amafagitire y'amazi. Abakozi ba Regideso nibo baza kugira ama horive bagaca bazana amafakture mu nyuma. Amafakture rero kenshi usanga amahera turiha arengeye urugero rw'amazi umuntu aba yakoresheje. Ntituzi ico bivako rero, ariko turibaza ko amanyanga yo abera aho nyene muri Regideso. Ntatuye iwawe muherereye muciri heze twarabuze amazi ku rugero rukomeye cane, ariko nticaburije ko dusanga amafakture angana canke arenga kuruta ayo twaronka amazi akiza ku bwinshi.
Basaba leta gukurikiranira hafi ivyo bikorwa bitabaye uko ishyirahamwe Regideso risabwa gukoresha imashini zirihisha bita cash power mu rurimi rw'Igifaransa nk'uko bimeze mu kurihisha amatara.
Basaba rero ko abarongoye iryo shyirahamwe bukurikiranira hafi abakozi babo bakarabaho ivyo vyoba bibera bakabikosora, kuko ku vyerekeye amazi ntituraronka amakontereri aho umuntu wanyu yigurira amazi ku rugero ashatse na kurya ku matara aho dukoresha mu cash power. Leta nayo tuyisaba ko yokurikiranira hafi iryo shyirahamwe kuko turazi ingene rikora, harimo agahaze cane.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba Agateka Kawe ntitwashoboye kuronka Major Jean Albert Manigomba arongoye ishyirahamwe Regideso kugira ngo agire ico abivuze ko.
Arakoze na Eddie Claude nini na hazwe nino nga hadu shedu sozelea anu makuru yokuru no mugoroba kama shimi mwege mwese nga duteza vili pia gahungu na yabashikirije tabifurije kurura niko mwanyu no mvyanyu na huu utaha.